Washington.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Iki ni ikiganiro gisoza umwaka gitangira umwaka mushya. Ikiganiro uyu munsi twahariye kubyaranze umwaka urangiye mu Burundi. Ni ikiganiro mwateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Eloge mikoroni yawe.
Urakoze Etienne Karekezi. Abatumva mwese namwe ndabaramukije. Duhere kuri politiki. Uyu mwaka Burundi bwaronse umushikiranganji wa mbere mushasha inyuma y'ikomborwa ry'uwahora Guillaume Bunyoni yari amaze imyaka ibiri muri ayo mabanga. Uyu mwaka Burundi buri mu bihugu amaso y'amakungu yose yatumberejwe ko bitumwe n'impinduka nyinshi zagiye ziboneka zirimwo gukurwa kw'ibihano n'umuryango w'umwe bwa Buraya, ukunagura imigenderanire n'ibihugu byinshi hari mu Rwanda imyaka hafi ndwi yagire yiminuze imipaka hagati yacu no Burundi yugaye gukura ibihano ku bategetsi bakuru bakuru barimo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, itorwa ry'abarundi mu nzego zikomeye z'akarere nk'umukuru w'inama nshingamateka yasa n'ibindi. Mu ntango z'uyu mwaka twaraye turangije Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse imwe mu ntsinzi zikomeye mu myaka ibiri amaze ku butegetsi. Ifutwa ry'ibihano igihugu ciwe cari cafatiwe n'umwe bwa Buraya imyaka indwi imbere yaho. Wa wundi ati abakiramukiwe nibo bakiramutswe. Umukuru w'igihugu ubwiwe niwe yigiriye I Bruxelles mu Bubiligi ku cicaro c'uwo muryango ahabereye inama y'ibihugu vya Afrika ibihuza n'umwe bwa Buraya kwerekana ko ibintu vyahindutse. Ni nyuma y'imyaka irenga indwi ata mutegetsi w'umurundi ahonyoje kirenge. Atahutse Bwana Ndayishimiye yerekanye umunezero anavuga icamushegeshe. Aha hari ukibuga c'indege ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Hariho isitati ryoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi Uburundi. Twarabonye abarundi bakeye bari kurusi. Nabatangaye cyane mbonye uwatumira ari umunywanyi w'umugambwe SNL. Ntiyumvira nti none umuntu yorinde yagiye kugira imyerekano ngaha mu Burundi umugambwe we wari uhuri. Yemwe navuze nti hariho abantu b'imbura bugirire. Rero aho sinabishimye naragayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Burundi. Turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu. Ni nk'uko bisutse ivu mu maso. Kuko nta n'umwe yabaraba, nta n'umwe yarabakeneye abanuhanura nk'umugambwe SNL kwifatanya n'ujya mugu wa Rede Tabara wifatanya n'iterabwoba mu gihugu cya Leta Iharanira Demokarasi ya Congo, ukajya hamwe n'umugambwe wemewe n'amategeko muri iki gihugu cyacu, bakajya kwiyamamaza ngira ngo umugambwe SNL uzoheza utubwire ingene wavyifashe nko kuri abanywanyi babo batumba igihugu. Bahamagara yuko umugambwe wofise ico ushikiriza tugira amanama mu ntara zose, amakomine yose. Nta muntu n'umwe yagenda abona yimirirwa kuvuga. Tunanere umugambo uba ufise akango nongoro nuja habona mbere ubutse ijambo tuwimye ijambo ntibyitwe kugira imyerekano kubera ko tuba twawimye ijambo ejo ugende mwibarabara ushikirize ivyo vyiyumviro vyawe mugaze nize yuko nta mugambo uba ukivuga ngo urabuze aho uvugira n'abakuru b'imigambo n'abakebura barere abanywanyi bawe babaha akaranga umutima.
Ibihano vyakuwe ku Burundi inyuma y'imibonano myinshi userukira umwe bwa Buraya mu Burundi Claude Bocu yagiraniye n'abarongoye igihugu harimwo umukuru w'igihugu hamwe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo mugabo waturuka mu gihugu c'Ubufaransa yavuze ko habaye impinduka ziboneka mu Burundi kuva Perezida Neva aroye mu mabanga. Yanamwemereye guterera ibikorwa by'iterambere.
Du président, nous avons parlé des questions de santé.
Mu gihugu arimo bwicanyi. Anshar niko yagize umukuru wa ligiteka abivuga afatiye ku matohoza ishyirahamwe ryiwe ryakoze.
Ishyirahamwe ligiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 1470 bishwe. Muri abo 619 bagiye batorwa ibiziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 banyurujwe amazina yongo. Abashika 146 bishwe n'abakorera leta, n'abandi amajana 956 bishwe n'abantu batashye kumenyekana abafasi nabo nyine ntibasigaye inyuma be nabigeme guko amajana 255 barafashe ku ngufu imwe twita ibyafuramo abambere babironka nabo muri leta turi bakugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza n'uko nta bikorwa bikurikira ibyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
ibi na Karina Tersaki ya no muri DHB ishyirahamwe ritohoza ku mabi yakorwa mu Burundi ni kwa bibona.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, mais on assiste à une dégradation prononcée et
dramatique. Ariko ibyo biherera ku karimi kareje gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko abarezwe gufa n'ababurirwe irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza.
Et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Tukivuga ku bihano umushyikirangaje wa mbere Gervain de la Covuca nawe yakuweko ibihano n'izi mike amaze kuja mu mabanga mashasha. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushuburengero ahavuka babwije ujya Amerika akanyamuneza bagize
twa byashyiriye neza cyane gose biradufasha ibyo turonka mu makungu mwe bwa buraya turabushimiye ko bwabakuye ko ibihano
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje
mu ntango zo kwa cyenda niho bwananzira ko buca yaje mu mabanga uwo yasubiriye arenga iyo mu bunyoni yakuwe bitunguranye cyane bisabwe n'umukuru w'igihugu bamwe mu bashinga amateka nka Zenon Ndaruvukanye bari muri komite y'inararibonye za CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi basabye abashinga amateka kudatakaza umwanya kubera se Barundi atabasabye gutora ahubwo kwemeza umubera umushikanganje wa mbere
batu haizi na approbation batu haizi na kwa ngututore ego kia tu vijenza kuke kwa tuko vijenza kwa tuko vijenza zina watu haa na kablo ikenewe na amatora ikenewe ture emeza tukoma mashi jeku ni mpuge chime tukoma mashi aa
Javende la Kobucha yemejwe n'inama ashinga amateka yose harimo n'umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi agatongwa asaburongo ye akaba n'umushinga amateka yasiguye impamvu we n'abashinga amateka w'umugambwe wiwe batashimye kubija kw'impaka
tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yiteza yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishatse mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe wabwiriza kuca bikorera akazi kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kuramureka bifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashini y'amateka na inyenda z'amateka je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe
gusa rwasa n'abashinga amateka ba SNL banse kuja kwemeza abagize leta nshasha bagereranije n'umuvinyi mushasha mu rwavya rwa kera kubera atabatavuganwe n'ubutegetsi bayishizwemo naho president Ndayishimiye atigeze atobora ngo amenyeshe icyatumye yirukana umushikiranganji wa mbere arenga iyo mebunyoni hari abanuganuze ko yoba yikese ko yashaka kumukombora ibyo byagaragariye cyane cyane mu majambo umukuru w'igihugu yashikiriza imbere yaho gato mu bikorane by'umugambwe uri ku butegetsi no mu makuru ndo yandi arimo bikorwa rusangi hirya no hino mu gihugu
abagwanira kwa bakuru je barandwe maconjara bumutse kuri mwezi ati ntacho reka daguhe intara witware maconjara emera ati shaka irya ntewe wicaye aragenda amwirimbwa mwezi ati ntacho ntaguhaye none ushaka n'igihugu neza kafata ingingo aca atora ingabo zija kugwanya maconja rero maconja atagira ibyo hari icyo ariko yapfuye atabaye umwami amaconja ntibasubize ngo batamugubate kuko bazopfa batashize none umujenerali hari umuntu yomukaga agiye kudeta agahehe uwo muntu ni araza ntacyo duhangane ku izina ry'imana nzomunesha ntagiye umuntu asubira kuhahamura rero nagadabwire mu Burundi ntihazopfa asubiye kuba itembagaza ry'ubutegetsi ntihazopfasuye kuba ingwano yemwe nasohokuye abivuze imana niyo cabo
imyidogo kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi yerekeje ku bacamanza avuga ko bazingamitse igihugu
kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bananira bariza rero iki ubutunga
mbwira umukuru w'igihugu wacu bite
wogira iki na cane cane uzirikana neza ico ujejwe ugatusanga bose bariko bararira
umuto akarira umukuru akarira bose bakarira
ngo nico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwenegihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira
icyo gihugu ni cyahe kandi njya kubera ubutunga icyo gihugu cyitwa ngo iki yumvire ndagenda mu komini nyiricubahiro mukuru w'igihugu
twebwe ingorane dufise ni ikibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubuntu kironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirize ni haba ubona ubwicanyi buri kubura muri iki gihugu buterwa n'abacamanza
aha muri ko muravuga ngo sivyo kandi ni ya pas de justice publique il y a justice privée
tugende kugira rusasuma imanza ibihumbi amajana abiri na mwashyize mu mabanki urumva abantu ibihumbi amajana uno munsi bashatse bo kwicara mwumva harimwe batayo zingahe umubyeyi ahitanane n'abana biwe baje kurwana kugira ngo ubutungane bw'abutungane mwumva ari abarundi bangana iki bagira bicara
amarira yabo yarashikiriye cye ndavuga imbere y'uko ndira reka mbaze gende ndirire imbere yabo
ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba aha nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barubu urazi guhita guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza wakarira gahwera kandi umurenganije ari wowe umurenganije kandi niyumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira buse reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta asambere general y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10 reka rero ko bo bataje kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumve ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva marira yanje fisi abanyamahanga bafite imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana mukaba muri mu manama murabona rero nimuze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagire umuburane umurundi asigaye yanka ebe kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihebye n'icyo gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere riparibanye nta mahoro
na perezida ndayishimiye yatanyuzwe igihugu ciwe uyu mwaka cagiye kironka abaserukizi mu nzego zitandukanye zo mu miryango y'akarere harimo uwo nyene yatorewe kurongora yase mu kiringo c'umwaka hari mu kwindwi uwundi murundi yatowe mu kibanza gikomeye inyuma y'utwara urukiko rwa yase ni Joseph Ntakarutimana mu kwezi kwa 12 yashimwe kuba umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango w'uburasirazuba bwa Afurika yanabaye umurundi wa mbere atwara urwo rwego atashe ku itariki ya 24 kwa 12 yavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uko yiyumva
kugira igihugu cy'u Burundi cyongiteka nka hirya ibintu by'imboneka rimwe ibikorwa nk'ibi Burundi buzosubira kubirangura haciye imyaka 30 kuvuga yuko ubundi bose bakorana amabanga nk'ayo gutwara rya inama nshingamateka hari imyaka 30 ni iteka ku gihugu cyacu Burundi ko natwebwe ntitwagiye twitumwe twagiye turungiswe n'indongozi za kino gihugu turashaka mbere yuko twoshimira mukuru w'igihugu cyacu Burundi mwivuye ku mutima kubona yahisemo twebwe muri benshi tumushimira kandi tumwizeza yuko tuzazomutetereza tuzazotetereza Burundi n'abarundi turashaka no gushimira rero n'indongozi z'umugambwe ni ku butegetsi CNDD kuko ari nabo batureze tugiye dufise ishaka yuko mu gihe imyaka itanu tuzomara hariya tuzoyimara ibintu bihugu turi kumwe mu karere bizovuga biti Uburundi aho bwari bwo bwarongora rya nama nshingamateka kwarabonye akarusho budusigiye isemo te kure cyane kuryo bavuga bati bwa wundi Uburundi batwese koko aho natwe tuzobandaniriza dushima kandi hubatse neza ku buryo bitazobagora twifuza rero yuko namwe nk'abarundi ngo dufasha tudutere intege kugira ngo iriteka twari dutewe rizebe iteka ry'u Burundi iteka ry'abarundi bose
mu nama nshingamateka yase mu basasa yo bashasha harimo umudepite w'umugambwe Senere Katike Zimana yemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi umugambwe wiwe wamukuye ko amaboko agatorwa asabya mubabaje aburuka bikika
abashinga mateka w'umugambwe CNL twitabiriye ibikogwa mugabo twabonye umenga harimo ibintu biteye amakenga duhitamo kutinjira bamwe barose ubutumwa ejo mu ijoro ijoro rikuze cyo aka telefone kari kangoye nabibonye mu gitondo yuko dusabwa kugenda mu bikogwa ntibatubwira ibyo bikogwa tuca gukora ibyari byo turagamburuka turagenda hama tubajije ababijejwe ko botubwira ibiri ku rutonde rw'ibyigwa kuri uno munsi nawe batubwira ngo ntavyo bazi mu nyuma turagerageza kubabaza batubwira bati nibyo kwemeza abashinga amateka bazoja mu nama nshinga amateka y'akarere ko buseruko bwa Afrika hanyuma turabaza ati none mwotubwira urutonde rw'abaja kwemezwa batubwira yuko idashoboka mu bisanzwe y'abantu baja kutumwa muri ubwo butumwa batangwa n'imigambwe kuva mu gambwe wacu akemezwa ibisanzwe mugabo twe tugiye kubaza amategeko icyavuga kuko hajya ntibatogwa ku mategeko y'inama nshinga amateka y'u Burundi ntibatogwa kwibwirizwa shingiro ry'u Burundi batogwa hisunzwe amategeko y'akarere amategeko nibaza uko bitegekanya babicurikiranije uri umushinga amateka ugashaka kuja kwitoza muri iyo nama nshinga amateka ubanza gutanga imihoho nuja gutanga imihoho wamaze gutogwa urumva rero iby'u Burundi ko nuko nyene ibintu ibiri hasi tubishyira hejuru ibiri hejuru tukabishyira hasi tugaca tuvuga yuko igihugu cyotera imbere gute
u Burundi uyu mwaka dusoje bwari yunze kandi n'igihugu kibanyije u Rwanda byari bimaze imyaka irenga indwi biraba na ingwe byagaragariye mu kugurura imipaka hari kwa 39/9 wa munsi nyene umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Guillaume Nzeyimana yavyandiye kure mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuko bitari bwemezwe ku mugaragaro hafi ukwezi nyuma yaho umushikanganji w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro yaje kwemeza ko imipaka yuguruwe ariko ashimangira icyifuzo ca leta y'u Burundi cyo kubona Kigali iyiha bashatse gutembagaza ubutegetsi bwanya kwigendera nkuru nziza mu 2015 bagakubitwa intaye mu gahanga n'ubutungane bw'u Burundi
kujya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye nico gituma tubwiza ko uko dushoboye kose kugira ngo dushe kubana neza ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terrestre n'ibindi abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzania abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi atakibazo na kimwe biteye niyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma gacahungira mu rugo rukurikira ubwo rugo rukurikira n'umugire imigenderanire imeze neza cyane mu gihe umusuma akiri mu icyo gihugu akiri mu muryango bambe bamugaburira bamujyanika murumva ko bitokunda tukizera yuko icyo gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu kwa bibiri no kugumana abantu kuvyukuri ataco babazanira mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu no bita yuko hugara arabashitsi babateye ingorane babiza kwikurako
abanyagihugu bakoresha imipaka hagati y'ibyo bihugu bibiri bibanye ivy'ibyaga bigari bya Afrika babwije urya Amerika uko bavyakiriye
nakiye mbona ibintu nta kibazo biteye cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye banyeretse aho maresitora ari ndafungura nta kibazo
cyane cyane ari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mvu zo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza
twashobora tuko ari mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukarangusha udufaranga twabasha kubona utudagara
kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana
abarundi bagarutse ndetse twumvise tubishimiye kandi nabo baje banyotewe no kugira ngo babone n'abanyarwanda ubu rero ubwo mu mbazo ubu uyu mugabo tubonaniye aha muri iri soko gutya kuri niho twari tubonanye mfite ubutoto kuko njye ncuruza amabizo nyine
kuko twagiraga ngo dushake ukuntu tubone uturyo batuzaniraga hano ngo duhahirane bikanga wakinyuza bagufata ukabuhuye n'ingorane ariko none uko bwo bafunguye mukuru w'igihugu akaba yatugira izo mpuhwe rwose n'ahandi hose kuri imipaka yose bafungura abavandimwe bose bahahirane inzara igabanuke kandi kiba kibisimu cyageze ku mafaranga 1500 none se yaba abarundi bambukaga twari kubona ibiryo ku buryo bworoheje icyo kinyumva tikiri ku mafaranga 500 kandi twazaga tukigurira na 20 mu gihe bagenzi bacu bazaga
namusabaga ngo natwe nubwo umupaka wacu wabweye nyine bweye na ruhororo ariyo mabaye nasabaga ko natwe yagira ikintu dukora natwe tukabara natwe twahambukira tujyaduhura n'abahariya twebwe hariya imabaye baturuka imabaye twahahiranaga noneho twakwishima kurushaho cyane ko bindi twishimye ibyakoze birahagije n'ibindi ntanye cyamunanira umve twabyi umve byose ntacyo atadukora n'ibindi byose ntegereje nanjye ko nakumva avuga ati abanyabweye bo mu murenge wabweye nabo bahure n'abarundi bavandimwe babo baruhororo babari bugufi kuko aribo dushyikirana neza bo turaturanye neza
aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro baje nyirabyumvise guhereje ko bafunguriwe turanezerwa pe bavuga tuti imigenderanire bigenze neza umve abaturage twanezerewe yaje nk'imyumbati amakara
mu nyuma leta ya Burundi yohereje intumwa zije guhimiriza impunzi zahungiye mu Rwanda gutahuka zari zirongowe na Lieutenant General mu gipolisi André Ndayambaje
ubutumwa dufise kuko leta y'u Burundi yifuza cyane cyane kubakura mu buhungiro barimo kubera atambo nimwe yerekeye umutekano yerekeye ibikorwa by'ubutunzi yerekeye ibindi byotuma baguma hanze ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu kugira imigambi y'iterambere igihugu nabo nyene biteze imbere dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda umuzigo wo kufasha izo mpunzi impamvu nyinshi zatumye bahunga icyo gihe zisa izaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ivyo vyaheze we bitamuraba yifuza kwivingwane ziwe nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye ivyo navyo nyene tuzabishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira kuko uhunguka n'uguhunguka ushatse ariko kandi n'uguhunguka umutima uri munda
umunyamabanga ntayegarizwa mu bushikiranganji bujejwe impunzi Philippe Habinshuti yemeje ubufatanye hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri icyo gikorwa
kwana maganje kuri experience nako dufite tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cy'amere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'icyo gihugu bumugaragariza yuko cyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo urese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze niyo ntambwe ya mbere ikwiye guterwa tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi
mu ikambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda hari impunzi z'abarundi hafi 39,000 abahaba berekanye impungenge bafise zo gutahuka izo mpunzi zahunze igihugu mu 2015 inyuma y'imvururu n'indyane byaturutse ku kindi kiringo cyateye imari ijanya kugendera Perezida Pierre Nkurunziza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari bavuzeho gihonyanga bwizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha uyu mwaka ntingingo urukiko rwa yase ruyobowe n'umurundi Network Kayobera rwafashe muri iyo dosiye yamenyekana mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yabikurikiye
kubwingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifite ikopi igenwa n'ikiringo cya gatatu canya kwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahonyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo n'ibwirizwa shingiro n'urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015
umunyamategeko Dieudonne bashirahishize yari mu bari baritwaye muri iyo sentare yabwije ujya Amerika cyagikwiye gukorwa
iyo sentare yemeje yuko umugambo uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako ubu rero ubwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko y'igihugu cagirako iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambo uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma tugira ku gikenye
tugarutse hagati mu gihugu ku nshuro ya gatatu leta yankiye amashirahamwe n'abavyeyi baburiye abana mu kibimba hagati na hagati mu Burundi mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 kuja kwibuka ababo cyahase mushano hazerukira ishirahamwe ya Sejonoside Cirimoso rihanira inyungu z'inkewa z'abatutsi yabyiyamirije
baraberetse ko arandi mashirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube tubisubirije hamwe yibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yangi kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye shumike n'inkota mu mutima nuko tubibona
mu rw'igihugu bujere rwo kunwanisha no gusubiza hamwe abarundi severe nabo bakomeje kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi mu 1972 no kwemeza ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu Pia klavya nda icharie mkuru wa sever.
Uno musi tukididinganya, tulabugi honya bwoko, jakorewe, abahutu mu Burundi, tukabuga crime contre l'humanité, ugisha nyibudasanzwe, jakorewe, abahutu mu Burundi, bujugu chose.
Aliko Prezida Neva na hava mu rwego bwoko akaba yanaroye mu ishyamba kurwana yiteguriye kumusesera amaraso, yavuze ko ataragera kwa ayo mahano yitwa honya bwoko.
Ari haba cyabaza ati none ko severe yamaze kuvuga ngo byirindwe na kabiri ngo niho nyabwoko yagiriwe abahutu ko leta atakivuga ari haba ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cungoka iki none tuzoza turafata kamanyu maze uburongozi buca bavuga ngo ko muzaha kamanyu reka to ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi b'igihugu buzoheza rero gakira ico cegeranyo buce bwiga ingene cyo gikoze mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
ibi byaguye neza amashyirahamwe yahaniye inyungu z'inkewa z'abatutsi
yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza zo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki
hakenewe ko haba humvikana akaba winyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'abandi bose kandi hagaca hashigwa mu mugwi abantu abashinga nawe n'abafasoni bivuze n'ijambo ari bantama kemwe bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kabuze gusa amajambo rero y'inkuru y'igihugu ashobora gufasha kumanisha uha umwizero abarundi
turetse amakungu n'amashyirahamwe yakorewe hagati mu gihugu arimo mu rwego rw'igihugu jerwe hagati ya kazina mu Hussein Dahash yemeje ko habaye impinduka zikomeye mu gisata cyo kubahiriza agateka ka kiremwa muntu Sixte Binyini Muraba mukuru wa CNDH yabigarutse ko kuwa 10/12 hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu
uwo munsi uhimbajwe mu gihe Burundi bwanaguye imigenderanire yabwo n'amakungu CNDH irashima ko kuva amasezerano mpuzamakungu yemejwe hamaze kurangurwa ibitari bike mu bicwanye n'agateka kazina muntu mu byaranguwe harimo amategeko yashyizweho ingingo zafashwe imigambi yashyizweho hamwe n'inzego z'igihugu zishinzwe guteza imbere agateka kazina muntu aho twovuga umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kurekuranira umugwi ujejwe iby'amatora hamwe n'umugwi ujejwe no kurwanya ihonyabwoko hamwe n'ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu CNDH yongera kuri urwo rutonde amategeko atandukanye yashyizweho nk'irikinga rigahana urudandazwa rw'abantu itegeko rikinga mabi akorekwa abakenyezi n'ayandi CNDH isabye inzego z'ubutungane kwisunga amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye no guca imanza irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu
ariko amashyirahamwe yatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi nayo yaba y'abarundi na mpuzamakungu yemeza kwitotezwa ry'abatavuganwa n'ubutegetsi ryakomeje murindi niba itarushirije uko byari mu myaka ishize mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi rero je urika neza na kibateguriye ndabifurije umwaka mwiza mu banyu no mu byanyu uza ntuzo basange aho wabasize twibukanye wakaryoshe atawuka nkakireka kabuze nayo kuramba bitangwa na Rurema tubimusabe naho buta
turagushimiye eroje wirika neza ku kiganiro utugejejeho namwe inshuti mwatwumvise mwese nongere mbashimire mbifurize umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'ubuzima bwiza. Hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi murakarama.